Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 28 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 n'isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Nkundikije. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze niho ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora yo gutora yego canke oya, ibwirizwa shingiro ihinyanyuye vyashikirizwa n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora CENI. Ibiharuro vyashikirijwe vyerekana ko ego yatowe n'amajwi 73% n'ibice 18%, mu gihe amajwi yabatoye oya angana n'ibice na 19% n'ibice 6%. Naho ibintu byifashe gutyo, imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi yari yamirije ayo matora ivuga ko yabayemo amahinyu menshi. Kanatsinda umukuru urunani rwabigenga Amizero y'Abarundi rwaritwaye muri sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro rusaba ko ayo matora yosubirwamwo ngo kuko yarimwo utunenge twinshi. Ariko hari n'imigambwe itavuga rumwe na leta y'Burundi ivuga ko amatora muri rusangi yagenze neza naho hirya no hino mu gihugu hashobora kuba harabaye utunenge. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashinjantahe babiri batabona cyo kimwe ukuntu ayo matora atunganijwe, ukuntu yagenze hamwe n'ivyavuyemo. Turi kumwe na Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe FODEBU nyakuri iragi yandadaye. Muri beneza Nibizi.
Nanje ndabaramukije nabana bashimye ko wadutumiye, ndabaramukije nawe kwa tumiriza bose no mugenda ndi turi kumwe.
Murakomeye?
Ego turi imbere turaha turatekanye ubushotsi ntibuneza.
Ego be turi kumwe kandi na Zenoni Mubona umukuru w'umugambwe Parina. Muri beneza Nimubona. Murakomeye?
Neko ndakomeye.
Ndavyifashe neza ngaho.
Buhoro buhoro.
Yego, reka dutangure kuri mwebwe mushinahe Nimubona. Reka mutubwire mbega amatora gutora ego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwayabonye gute mwebwe?
Twebwe aya matora ntayo twaruyemwo kumvo yumvikana leta ntiyigeze yadusigurira, ntitwari gushobora kujya gusigura ivyo tutazi, kandi n'abarundi benshi ntayo bari bazi. Bisigura kuvuga gutora yego cyangwa oya bitari bifite insiguro cyane cyane ko
abagiye muri ayo matora bari mu migambwe itavuga n'umwe na leta mubabwira iki icyo gihe?
Ngira ngo babari babizi.
Hari abashaka kuvuga ko nk'abashaka gutora oya mushaka kuba mwarawuje kuronka amajwi aho muhavuga kwi?
Oya, naba twabujije gutora kuko twebwe naho tutagiye mu matora ntitwagize kampanye y'ukutajya gutora kuko bari batubujije. Itegeko ryasohotse ryavuga yuko uvuze utavuze yego cyangwa oya uca upfungwa imyaka itatu gatanga n'amande. Twereye ntitwari twiteguriye ibyo, nawe twasa amajwi na gatonya kubera nabikubwiye ibwirizwa shingiro naryo tuzi kandi n'abarundi benshi naryo bari bazi. Ibimenyamenya mwebwe mufite ibimenyashamakuru ntimwari dusiguriye, basi habuze leta mwe muri dusigurire natwe tugire icyo turivuze ko ryaje ababibonye bafise ubuhinga ngurukana bumenyi ngo byajyaje iminsi ibiri mbere y'uko amatora. Ibyo bisigura rero yuko abantu wari watoye yego ari watoye oya n'abagiye mu ntuzeye mu matora baravuze bati twebwe ntaryo tuzi ryariranyigiye. Ni ukuvuga ko yaba oya yaba yego umuntu ntazi icaba yemeye ntabazi n'icahakanye.
Iryo bwirizwa shingiro ryaratowe mwebwe umugambwe wanyu n'abandi musangiye ivyiyumviro, ingingo muzofata ni iyihe? Intambwe yindi ya kabiri ni iyihe?
Iyo oye niri rihari twebwe muri Parina ntitwigeze ryemera kuko ntiryigeze ryisunga amasezerano y'Arusha. mugabo nticabuje ko barishyira mu ngiro ntitu tugenze uko bahora bagenze
niba mutari mwatoye ibwiza shingiro rya hahora ntimutore niri ibintu mwe mwifuza nibi
erega n'abaritoye baritoye bataryemera ndaguye nk'akarorero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro rifatiye ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ni icyumviro cyo kubana tudakubitana amahembe tugasangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ubutegetsi buhari buremeza yuko atamoka ariho mu Burundi atamoka ariho mu Burundi mugabe ibwirizwa shingiro bazanye baka uko twumvise baravuga ibitigiri bizobandanya muri mu butungane bakavuga ibitigiri ingene bizohagarara mu myaka ingahe ni ukuvuga ko nabo nyene batoye ibwirizwa shingiro batemera kuko iyo uryemera ntuvuga ko ntuhakanikirimwo ni ukuvuga ko abarundi bashikirije abarundi gutora nabo nyene icyo batemera
ego deka duhini jambo mushya ntahe kefa n'ibizi nawe atubwira ukuntu umugambwe Frode Bunyakuri iragiyandadaye mwakiriye ayo matora mwebwe nti muri leta ya Burundi
ya twebwe nagomba gusore gatoya umugambwe wa Frode Bunyakuri iragiyandadaye ntabwo uri muri leta ya Burundi mbere dusomye amategeko agenga imigambi mu Burundi twebwe cha tuza muri imigambi twoba kwitabwa mwe na leta kubera yuko tutari muri leta y'u Burundi nkuko nari muhereje kwishikiriza
twavuze ko mutari muri leta y'u Burundi
ego nizo ni twasatse muri leta y'u Burundi nduguze rero kwikibazo kijyanye n'ibyidashingiro ariko muravugana n'iyo mushinga naheze ubwa mbere ubu ibyidashingiro kugira ngo riboneke hamanze kuba ibiganiro biteguwe n'umugwi Senbei aho abarundi batandukanye bagize icyo bashikirije bo mu ntara zose mu bwoko bwose mu miganda yose abatari bakire barasaba yuko igihugu shingiro ryohinyanyurwa eka mbere mu nyuma yaho harabaho inama zitandukanye z'abarongoye imigambwe batumye ko n'ubushikanga bwe hagati mu gihugu aho twari twasabye yuko hojaho umugwi werekana izohinyanyurwa uwo mugwi rero waragiyeho wari urimo abaserukira leta abaserukira iri muri leta n'imigambi itari muri leta yaraserukiwe n'abaserukira amadini amashami adanizice za politike abakenyezi urwaruka n'abatwa n'abaserukira leta barimwo baheze bashikiriza rero ibinyanyiro duke kuja mu igihugu shingiro mu nyuma yaho haca ku gikorwa ca leta cyo gusigurira abarundi bose ibiri mu iryo bwidashingiro
ariko
umuntu avuga yuko abarundi batazi iryidashingiro narijya basiguriwe duhereye ku nzego zo hejuru ni ukuvuga abari muri leta mu nyuma abo ku nzego zo hasi aburamatari abakuru b'amakomine n'ay'imitumba baza gusigara abenegihugu iby'inyanyiro ziri mu bwidashingiro na twebwe imigambwe twarasiguriwe na cyane cyane imigambwe iri imbere yuko muri forme de parti politique aho umwunganizi w'umushyikirano hagati mu gihugu yaje kudusigurira ibirimo mu nyuma harabaho ishyirahamwe bita initiative changement iratuma ko imigambwe irasigura ibirimo yumvikana yuko rero umuntu wese avuga yuko atazi iri mu bwidashingiro mutagomba kubimenya ibyo gushinga ntaye twumvise ko avuga yuko n'ibyo gushinga twabarana bataritoye urumva ngira ngo abo iz'amatora bashobora kuba batabishyira imbere kumbere ngira ngo turaza kumenya neza ibindi bibazo bishobora gutuma tubona amategeko atomoye
icyo kibazo aracishura mu kanya ariko nashaka mutubwire ayo matora mwebwe ukuntu yatunganijwe byavuzwe ko ibitari bike mwe ku bwanyu byagenze gute igikorwa cyo kwiyamamaza eka gutora eka no guharura amajwi
ndiye igikorwa cyo kwiyamamaza hari ubwoba abantu bibaza bati abaza kwigisha oya ibyo bishobora kurenganya no kwigisha ku muri dore ko yaba hari uwagiye kwigisha oya niwe kwigisha neza mu gabo twebwe iyo twakurikiranye abariko arigisha oya bigishe mu idegenzo ntangere nibigizwa muzwa n'abajeje gutekana cyane n'abajeje ntwaro no ku televiziyo atandukanye ari mu gihugu cy'Ubufaransa Burundi barerekana abagiye kwigisha oya nari kwigisha ejo bose bari kurakora mu myidegenzo kuzerekeye amatora nayo umunsi w'amatora nyine wagenze twese dufite abarorerezi mu burere butari buke mu busanzwe amatora agenze neza cyane dufatiye ku byo twabwiwe nabo twari turatumye kuduhagararira ku maduduvo tutandukanye nibyo twumvise byashikirwe n'amaradiyo kubwo twari twashitse hose nta bintu biteye ubwoba zabaye byononye amatora reka mbere nawe twumva utugorane wumva ko mu nyuma twatorewe umuti kandi ushimishije hageze guharura amajwi hoho bazari byoroshe kuko bari babitunganije neza kuko abafite abarorezi baronga uburenganzira bwo gusinya kuzeganyiza amatora bamaze kusezeganya by'amatora no kuvuga yuko nta n'usabwa kunda kuko baharura abantu bose ariho bari yaba abaserukiye abigishije gutora ego cyangwa abaserukiye abigishije gutora oya bose abaserukiye bari ngaho n'amabiro dupfotse muri abantu benshi byumvikana yuko uko twe twayabonye n'amatora meza cyane asumba ayabaye mbere mwaka 2005 2010 na 2015 amatora twe tuvuge duti akwemere nko kwa nk'akarorero turaje muri kano karere turimo kayase reka mbere n'ubwishi bwa Afurika kuko ni n'amatora yitabye n'abantu benshi kandi batoye mahoro n'umutekano batora kare
icyo kibazo
kuri n'amatora yagenze neza cyane umutaragiyemwo yarahombye
icyo kibazo
mu kino wa demokarasi
icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko abashinganahe babiri bari mu Burundi batabona kumwe ukuntu ayo matora agenze. Turagaruka kuri icyo kibazo mu kanya, ariko reka duhe ijambo umunyu wanyu muri radio Ijwi ry'Amerika. Ndikumana, mwiriwe neza?
Ndabonga cyane.
Muri hehe?
Nsanzwe ntuye mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ikibazo cy'imbyiro mu kanya gatoya. Murafite ikibazo cyangwa icyumviro mu ntererano?
Bo, ndafite ikintererano ku bijyanye no kubona amatora yagenze. Muri rusange nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, turakunze gutunga aya matora atari make. Hari abaye amatora muri kahise, hari abaye amatora ejo bundi. Mu gihugu cyose twinjiza abanyepolitike bamwe bamwe, turaziyamamaza ukuntu yagenze. Muri rusange hariho imigambwe itandukanye, harimo n'izi bita ngo runani amizero y'abarundi. Hanyuma rimwe na rimwe ukumva amwe amwe bivuye matora ntibabyemera, amaradiyo mu Burundi ariko arakora, barashyikiriza ingorane ziriko zirava, bagashyikiriza ibyiza, bagashyikiriza ibibi. Mugabo muri rusange amatora yabaye meza, akajagari yabayemo, amatukakibura na cyane cyane abantu b'abanyepolitiki bari bagomba kwihakana amatora, bagomba kudushyiriza mu ihumbi kubo zabaremera aho intahe zisize, kuko urabya abanyagihugu ukuntu bagiye gutora ugaharura n'abarimo bacungiye amatora, ukubona deja ko amatora yagenze neza. Hanyuma tukongera tukashyikiriza ku iki cyerekeye barigeze kwitwaza ibyerekeye abacungera amatora ngo batari mu migi yose.
Nuva telefone ya Ndikumana isa n'icitse, ariko icyumviro asa n'uwagishikirije. Reka duhe ijambo nimubona agira icyo avuze, cyane cyane n'ibyashikirijwe na Nibizi. Avuga ko amatora agenze neza, avuga ko igikorwa cyo kwigisha ivyari mu bwirizwa shingiro cyari cyashikirijwe. Duga ku ijambo mushikira ntahe nimubona. Telefone ya nimubona nayo numva umengo iracitse. Mushikira ntahe Nibizi turi kumwe? Amatelefone yose numva asa n'ariko aragorana. Muri kumwe urabandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kutuvuga cyane cyane ku byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye, aho hari ku ivyo biharuro vyashikirijwe ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu. Aho ivyo biharuro bishikirijwe rero, hariho imigambo itari mike yatangaje ko itemeye ivyavuye muri amatora aha twovuga cyane cyane urunani rwa mizero y'abarundi ikagwanashikirije ibirego muri sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro rukagwavuze ko ayo matora yabayemo utunenge igihe cyo kuyategura igihe cy'amatora eka no mu guharura ariko hariho nibi n'abanyapolitiki batari bake bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi eka n'abari mu mugambo uri ku butegetsi bose bavuga ko ayo matora agenze neza reka umushyira ntahe nibizi ndabona agarutse ngaha kuri telefone turi kumwe rero umushyira ntahe nibizi nashaka kubwa mbere na mbere agirisha avuze kubyashikirijwe na Ndikumana.
Murakoze, nagomba bwa mbere shimangire icyumviro kimwe mu byashikirije yuko abanyepolitike iyo twagiye matora twakwitega yuko dushobora gutsinda cyangwa gutsindwa hanyuma utsinze akamenya ko tsindiye bose nizo mugabo cyane cyane utsinze nawe akemera yuko yatsinzwe tugashyira kuri rwa rwego aho umuntu atsindwa agahamagara uwatsinze amubwira ati watsinze ndagukeje ntituje twa minisitiri yose umuntu arondera ibintu yegeranya avuga ko amatora agenze nabi asa n'ugomba kugumura abarundi asa n'ugomba nk'ugucafuza abashagiwe ko yatsinzwe nibaza yuko icyo numvise nyamukuru yashikirije nuko twoza turemera urubanza rwaciwe n'abenegihugu icyo nicyo ndagomba bwa mbere shikirize hanyuma ku bijyanye n'abanyepolitike bamwe bamwe baciye bahakana izove batumeho imyamamazo kiri kiraba twarafikanye abanyepolitike nibaza ko ntabeshe atanumwe yasohoye itangazo ngo yerekane yuko kwiyamamaza byagenze nabi dutuma amatora kuri kwita zogenda neza uri twamwumvise n'igihe amatora yari agihera uwo munsi nyine twarumiriza amaradiyo turaraba ku mbuga ngurukanabumenyi nta n'umwe yagize icyo ashikiriza mugabo hatanga gusohoka ibiharuro byavuye matora ahubwo amakumya no mu ntara abigishije oya bakabona yuko batsinzwe mu ntara zose ukenda haca hasohoka itangazo rivuga yuko batazokwemera izavuye muri ayo matora kuko baba harabaye utunenge mu bisanzwe ku gikorwa cyo kirabera mu biro by'itora bingana ibihumbi cumi na kimwe hasi na mirongo irindwi ko habaho hamwe turinkabiri abakagwagaratorerwa umuti nadakora ibisanzwe no mu mbuga ya butura bazi ko habaho utubazo mu bihugu byacu n'utundi duto duto twatorewe umuti tutotuma twiyanditse muri ayo matora bikaba dutero abanyepolitiki ntibemere bazashaka intara ishize bagomba gutuma umutima abarundi babwira bizabyiza bitazagenda nabi
yego mbere reka tugaruke kuri nimubonano wenyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Ndikumana reka yishyure no ku kibazo cyashikirijwe n'umushyira ntahe n'ibizi kivuga ko nyabuna ayo matora yarigishijwe eka byari mu ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro byari byigishijwe bihagije duga ku ijambo mushyira ntahe nimubona
hariho imvugo imwe imwe bamenyereye sinzi uko ari iyo batamitswe ntibamenye n'icyo isigura ngo abanyepolitike nibashyiraho intara ishize ntawe ariko arahiganwa muri biryo donke nta kuvuga ngo intara iri ngaha ntitwari mu matora ya mwaka yatsinze na mwaka yatsinze bikaba ari byo byari mu mutwe w'iwabo sicyo ibwirizwa shingiro rivuga sicyo amatora tuyicavuga hanyuma ko twokenguruka ko basi n'icyo cyabaye hapfuye bake mugabo ntibemere ko hariyo abapfuye n'abapfunzwe bo icyo ni kimwe ku cya kabiri avuga ngo barasiguriwe none jyewe ndi mu bemera yuko ibwirizwa shingiro rihinduka ko nari ngaha mu Burundi ndirengagije rero baradutumiye turanka kugenda icya kabiri nuzeye abanyagihugu bavuga batoye ngo nibo babisabye abanyagihugu ntibashobora gusaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka kuko sibo barishyira mu ngiro usaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka n'urishyira mu ngiro agira ati jyewe ibwirizwa shingiro hari aho ringoreye byiza byugenda uko nawe munyagihugu umbwire umuntu umwe mu Burundi w'umunyagihugu atari leta ajeje gushira mu ngiri mbwirizwa shingiro uwariwe tanumwe ntawubaho ni kibazo cy'inzego za leta ndonga abanyagihugu ntibashobora gusaba ngo rihinduke atacho bajejwe ko mukurikira mu ngiro namwe numva mukuru w'inama nshingamateka avuga ngo arasaza abanyagihugu kurishira mu ngiro natomora icyo kintu boshyira mu ngiro yavuze amabwirizwa azohinduka menshi kubera iryo bwiriza shingiro ryahinduka abo barundi babisabye barabizi barayazi na kefa nayazi n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati nibo bayazi ni ibwirizwa shingiro rirahinduka niko vyamye no mu masezerano twagiyemo i Pretoria ahagarikiwe na Thabombe niwe yari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo na Zuma yari cegera ciwe twarashizemo yuko iryo bwirizwa rishobora guhinduka kugira tubanze turabe icyashitswe ko icyo n'intambwe yoshikwa kubera inzego za Royeho dukurikije iryo bwirizwa shingiro kuko ntibanabyitiranye nibyo yarusha twarumvikanye intego mugabo byo gushyira mu ngiro mu bwirizwa shingiro byaciye muri Afurika y'Epfo inyuma y'ibihumbi bibiri na gatatu na FDD yarimo rero iyo nteguro irahari n'ingene byosubirwamo irahari no muri rya ntuze no muri rya nama y'imigambwe yo mu Kayanza byarimwo by'uko ibwirizwa shingiro rihinduka twaravuze intego yabyo ingene bijya bitigiri byoba ingene byohajya neza gusumba kugira bigira akamaro ariko dukurikije umwiyamamazo y'iri bwirizwa shingiro numvise bavuga yuko ari ukwitwura kw'intwaro y'abomekerano intwaro abo bomekerano rero sindabazi izo zose z'abaparena
mukanya
ni igice cy'abasendedefdd n'abaporona n'amizero kuko nta bandi bari mu nzego
mukanya turahakana
abo bomekerano nta bonzi
mukanya umushanahe
bituma rero
nibizi aragira icyo avuze ku cyo mushwirije
yoba agiye gutera kubiri ni n'amasezerano yarusha ariko naho nyine naho bitera kubiri ntibabivuga kumwe nk'userukira Uburundi muri ONU avuga ko barishigikiye cyane userukira leta Philippe Nzobonariba yagize declaration ko arishigikiye cyane abandi bati bo muri leta nyine ntutanga nk'indi n'akarorero nk'umuhuza avuga ko amasezerano yarusha yatahigiye ni ukuvuga rero ni ibwirizwa shingiro rigiye gutorwa batabyumvikana komu rero byaraba hanini amasezerano y'Arusha zitwibaza ko bugaruka tukabiraba ko amasezerano y'Arusha yubahirije
kandi
no muri iryo bwirizwa shingiro nyine rigomba
zeno nimubona mwatubwiye
1999 ryatowe n'abanyagihugu bavuga ko atangiye ngo nimwe y'integuro y'ibwirizwa shingiro izohindura amasezerano ngendegwa ko zemejwe y'Arusha yohinduka bivuga yuko imbere yuko byari gusubira mu banyagihugu bari kuraho iyo ngingo ibanze
kubahiriza mushanahe zeno nimubona mwatubwiye ko mutari mwatoye ibwirizwa shingiro ryahahora n'iryo ubu ntimwaritoye mbega amasezerano y'Arusha yoyo muri mwayashigikiye
amasezerano y'Arusha twarayashigikiye ntushobora kudashigikira amasezerano y'Arusha intego yayo unyumvirize neza ni intego yayo mugabo ingene bijya mu ngiro nibyo umuntu agenda aruzuza bituma n'ibwirizwa shingiro naho twe twagira tuti aha ibwirizwa shingiro ndirihuye n'amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha avuga ko aratubwigenge abacamanza
tubibutse
ntibyaroyemo
araha
arashigikira ya cour constitutionnelle arayisabira ugukingirwa bihagije kugira ngo ntibashobore kurihungabanya ntibyaroyemo arashigikiye yuko ubutegetsi tubusangira busangirwa n'amoko ariko ivyazemwo basangire bamwe bafise ijambo n'inkoko abandi nabo bakagira inkoko ribabuza kuvuga ijambo nukufuga rero tuye turemera ko bihinduka kugira ngo bihurirane n'amasezerano yayo.
Ego me twibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza. Christian muratwumva?
Ego ndabumva.
Izina ry'ikirundi ninde? Murafisi kibaza murafisi cyumviro duga kwijambo mu kanya gato.
Ego twebwe icyo twavuga ni ko jewe ndiko ndihweza kuko jewe sinisanzwe ndi hako ndi mu Burundi.
Muri hehe?
Ndi mu buhungiro.
Hehe.
Aba tuko twakurikirana ibyaraye bibaye mu minsi heze.
Duga kwijambo turakumva.
Ego harabaye. Turabona ko ngo harabaye ibintu by'ikumengo abantu bo bari hanze kumengo bari mu cyano. Wisunze amatora nyine yabaye. Hama kandi ugerageje kuraba kandi ibyari byanse mu nama ihengu z'amateka na shyiza amateka baciye baza kubiremeka abanyagihugu. Genda nino shura kubita huku mengo kwa baye huku wa shura kama jemu chono abona jikuye gukogwa nuko jambele nandere jihugu ni cha mose kama jihugu ya cha kwese ilakuye ko jambole togira vamu ngoba abandi ntibagire ijambo nk'ubu uri kuri tegereza nk'atwe byo bisanzwe turi hakurya y'amazi tukaje tukaboneka muri kirimo cya gatatu tukahora nk'ukunyonge twaba twarakumiwe bishoboka ko nko nyine ubwo twavuga ngo turahungutse tuto ataho twoshyikira kuko batwagirika byinshi bityo.
Murakoze Christian de Cadi Jambo ni bizi gicavuze kujashikijwe bwa mbere na mbere na numushya nahe nimubona ika muca mugira ko ni kucimvira cha Christian avuga ko muri ayo matora bari hanze cyane cyane mu hungiro basa n'abakumiriwe duga kwijambo.
Murakoze ntereye kugashikijwe n'izo n'umukuru w'umugande Parena twumvise ko atagiye matora yibwo shingiro twakuyemereza no matora yibwo shingiro twahorana ubwa mbere nk'uko nagomba menyeshe yuko ikintu cyitwa amasezerano y'iharusha nizo mugambi wacu twebwe turemera yuko amasezerano y'iharusha agize uruhare rukomeye ariko atemeye yogira n'andi masezerano n'ibindi bikorwa agiye kwikira mugabo rero iyo yitegereza abantu bariho cyangwa bari gukora sinema amasezerano hari igihe naba niba bazinega bahava bakurayo indwara kwitana mu gifaransa fendo mudarusha cyangwa nk'umugeranya w'iharusha aho yitegere cyangwa nk'umbirize bakagomba gutera intambwe bagomba ko tuguma mu mugabanye politike yicurana hamwe bagasezerana bakaza gutamika ibyo basezeranye abarundi icyo kicyo kigaruka avuga ati abarundi ntibashobora kutanyigwa kiriro imyanyuwa kuko sibo barishaye mu ngiro aje bivo birantangaza kuko abarundi ibyo byigo shingiro niyo birara wazi ingingo nyinshi zirimo ingingo zigenga ubuzima bw'abarundi bose kuvuga yuko rero abarundi batushaka gusaba ko ibyigo shingiro bigenga ubuzima bwabo imyanyuwa jewe nivumenga tubihuriza ko mbere njyewe narigiye mu biganiro bitari bike zahuza abarundi zatijwe na CNDD aho muhunga abarundi wenyine bashyikirizwa bimwe nk'imyumvuzo y'inyanyuwa baraje kuzera kubashikira mwaka w'ibihumbi cumi na gatanu bavuga bati iki n'iki n'iki cyakwiye gusubirwamo ku byerekeye amasezerano y'iharusha. Amasezerano y'iharusha bayita ko amasezerano yo kuryohagisha abarundi twese rero turashyigikiye yuko abarundi baguma banywana mugabo ayo masezerano nimba y'abarundi n'ibyo byashyizwe byatuwe n'abarundi numvikana yuko abarundi bose bahagurutse ku kigo cya cumi na gatandatu gatatu by'ibashingiro nayandi n'amasezerano bishyiriyeho uraze ibyishimwe n'amasezerano y'iharusha no mu by'ibashingiro bishatse rero no mu ntangamarahara barashya ngo bisunze iyo ngendo yo kunyuranisha abarundi isanzwe yaravuze mu masezerano y'iharusha n'amasezerano y'intambara numvikana yuko rero amafaranga y'arusha aguma ayizufatiro mugore nyota cyitwa mugi uwo harundi ituma dashaka gutera intambwe mu byerekeye gutuma igihugu tuvuga yuko ije amasezerano yashyizeho n'ibyo tugira mu munsi hari n'ibyo byumvikana yuko twe twatera intambwe zimwe zimwe kugize ngo rero nimba yuko akamuntu n'umwe akwiye kwigira sinari bazwa yageze kwa nk'iki abarundi niyo bayisabye ko jewe ibiko navuga n'ibintu nawe wenye numvise nshize nabwiwe hanyuma nko kuvuga yuko atamahijyana ariko araba hariho abakeneye ko rihinduka bavuga batitora ego abakeneye ko ridahinduka bavuga batitora oya ni ukuvuga yuko rero hariho imizi ibiri iri kuyahiganirwa ko ikigo shingiro hari ibigumaho ikigo shingiro ibihinduka nubwo harabaye amahigana akumbure uteye amatora niwe
musozere
ngende ubwo yo kucyungira cyashyizwe na mbere wowe nagomba ndabwira yuko jewe nabagwa no kubonekera abarundi bari hanze y'igihugu nkamusaba yuko yotaha nk'uko abandi barundi batari bake bavuye makamu atandukanye y'impunzi amaze iminsi bahunguka kumbure yoronka amakuru akwiye ku byerekeye igihugu cy'u Burundi uyu munsi yagusanga hariho ibyo yumva ukutari kukubera atavegereye kuvuga yuko rero abarundi ko nabo bahamagariwe gutera iryo shingiro abasenateri ko batari batoye basa n'abarushwe n'abatunda by'ubukirwa ko bashinzwe bateka batorwa n'abarundi bose ni ukuvuga ariko rero icyo uwo watumye udakomye utumye urashobora kubikora abashinzwe amateka bari batumye icyo gihe rirabagora ari abatumye rero ubu baragikoze bari mu ryo shingiro bavuga yuko atamuti ibishwere nikoye koroha rero abarundi bahamagara igikorwa cyabajejwe kubera ari abarundi yagukuriye amavuga ko ari yo mijambo murabizi namwe amategeko mu ndi makungu arabuza impunzi kujya mu matora sinibuka rero ko ari uwizi ijambo amategeko mu ndi makungu avuga yuko umuntu amaze kuba yitwa impunzi
atashobora gutora
no kujya mu matora icyo gisaba kugira ni ahubwo nagerageze ahuguke nimba afite ibibazo abitunge yiko nawe bajya mu gihugu uciwe aza nk'uko twese tubayeho amatora byo kwishyira rimwe akagenda mu bihumbi bibiri ntagisubire kuba
yahanze
igihugu uwo nawe ari kuyose bahaye ikamba
tubibutse
igihugu neza hama mu gihugu hama hariho ibintu bitandukanye ibyo bavuga ko dukeneye amatora akeneye amasezerano
ibyo by'amatora n'amasezerano mushyira ntahe n'ibizi ibyerekeye amatora n'amasezerano ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuzotorera umunsi ariko reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry Thierry mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hehe
i Bujumbura mu Burundi
izina ry'Ikirundi
nahishakiye
ikibazo icyumviro
n'icyumviro ntangure ndamusaba tumire Frederic ariko ndabumviriza mu buryo rusange n'ivyo koko turabizi amatora z'amasezerano hanyuma nimba atari amasezerano amatora tuzi ko aba mu gihugu kirimo demokarasi hanyuma iyo demokarasi nyine ni uko abanyagihugu bitorera hanyuma ntahe tugashyira aho abanyagihugu bashyize mu ntaga ingingo y'abanyagihugu rero nibaza ko mu by'ukuri amatora yigeze atunganywa ku isi ngo tubone ko abuze akanenge rero mu Burundi nimba amatora yaratunganijwe hanyuma hakaba bavuga bati ibi turabisinye abandi ati ibi ntitubisinye ibibazo byose byari uburenganzira bwabo ariko mu by'ukuri ni uko haba ibyemezo bakorera ko bagira bavuge ngo amatora ntiyagenze neza mugabo ibyo nabyo bimaze kuvugwa ibaza ko sentare yubahiriza ibwiriza shingiro itisika hanyuma ifata ingingo ye nacyo gituma ngira ngo kugira ngo tuvuge ko ibyo ari byo dore indiri ingingo sentare izofata hanyuma Frederic mwavuze muti none kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe bashobore guhuriza ku bivuye mu matora toto nibaza ko ni ikintu kigoye kugira kizobe ariko mugaho baho twigoro natwe nuko twakorwa ku mpande zose nazo nuko uvuga nimba ubwa mbere ubutegetsi buba buhari niko bworohereza abantu kuko amatora ni guhera mu gihe cy'imyamamazo kuko mu gihe cy'imyamamazo impande zose zironka umwanya kwiye ariko mu bigaragara muri Afurika tumenyereye amareta atabyivangamo agahoruha rubuga abaherereye ku ruhande rwabo hanyuma kandi mugabe ikintu gikunze kubaho kandi nibaza ko ari nayo ntambamye nyamukuru kuko imigwi iba itunganye n'amatora mu bihugu by'iwacu muri Afurika usanga ihengamiye ku butegetsi kina kimiro kitabayeho ngo amaseni abone ko afite uruhara ruhambaye uruhara mbere rwo gufata ingingo rwo gushobora kubuza nuko bamwe n'abandi bakomigwa ntibizigera bibaho yuko amatora aba meza ariko kandi abanyepolitiki b'iwacu nabo bakwiye guhindura imyifatire nacyo ngira ndangirije ko kubera ko ugiye kubiraba bobo bamwe babona yuko ugiye mu matora ari ngombwa utsinde ariko bagiye mu matora tuzi ko haba abatsinda n'abatsinda iryo ugiye hanyuma ukaba utwaye ibyiyumvira abanyagihugu ntibatabishima hakina kimwe kiriho gice gituma yuko tujya kuvuga ngo amatora yagenze nabi kubera ko tutatowe na demokarasi nyine twemeza yuko tuza gushyiraho inahi isize aho abanyagihugu bashimye
yego
abanyepolitiki b'iwacu nibahindure imyifato abone ko ariho ubutsinda n'ubutsindwa hanyuma dushyire
murakoze Thierry Nanshakiye ivyumviro bishikirijwe na Thierry Nanshakiye reka dutangure kuri mwebwe mushya ntahe ni mubona mukanya gatoye cyane rwose nturenze munota umwe
nababwiye ko baguma bamugara bagafatanya ibidafatanika ntabwo ariko arahiganwa muri aya matora avuga ngo ngwemerahe intahe ishize icyo nemeze neza umushinga naze kuvuga icyo nuko ubu abaringaniza amatora bahengamiye ku butegetsi akenshi kuko nko kuri ibi nababwiye amasezerano twagiraniye imigambwe yose yo ngaha mu Burundi twarumvikanye ingene iryo bwirizwa shingiro ryohinduka seni iri ngaho bayifashe nkunduze y'ingisura ingene rero ihinduka nibyo bitaba siko byabaye amatora rero y'ibwirizwa shingiro si ego na oya si tekinike ngo ni benshi cyane oya nicyo ibwirizwa shingiro rije gukiranura cyari kigoye icyo nacyo ingene amatora abivuga ira mu Burundi ibyirizwa rigenga amatora rivuga ko referendum ari kibazo uvuga uti ubaza ikibazo kimwe bakacabishura ego na oya kimwe kuko abantu bose baba bacyumvise uwo mbwira ngo ingingo amajana ijana n'izindi zahindutse ngo abarundi barazemera oya barabyemejwe kuko ariko bimeze mugabo nakubwira ko icyo nakengurutse mwakwake kepa n'ibizi nuko amasezerano y'Arusha ayemera natwe tuyemera n'abandi benshi bayemera ko rero kiyashyira mu ngiro n'ibwirizwa shingiro ko imbere yuko tugira yego na oya hari kubanza kuraba ko bikwije kandi bitegekanijwe ibwirizwa shingiro nyene ingingo nayibabwiye amajana mirongo icyenda n'icyenda yasowe n'abo banyagihugu ivuga ko atanga ingo izokwemerwa mu gihe izobihinduye izo ngingo zemewe
n'iyarushaabaye
ko ntiwokivuga ngo ngwemera ngo nakubwiye n'irindi ndabeshe twaratoye oya mugabo ubu twabonye ko atari ikibazo cya yego na oya
yego mereka duhe n'ijambo ribizi nawe nyine agira icyo avuze ku byiyumviro byashikirijwe na Thierry Aishaki
murakoze ubwa mbere hoho nagomba kubwira umushinga ntahe harabwo umuganda utaba yuko noneho ibyiza shingiro umuntu ayitora cyangwa ataritora bimaze ko agemejwe iramuguhengera mu gihugu cy'icyo gihugu byumvikana yuko rero nibyo niyonzira yatoye mugabo naho ataritoye ko ryatore iyo byamara kwemerwa burundu ry'ingingo abarundi bose n'abataritoye n'abatoye oya n'abatagiye n'ayo matora bose barimwo ari cyo gituma rero abantu bose akwiye kuba bitaye ibyo bikorwa bishakamira ariho ingingo yagaruka ko ivuga yuko ibyinshi bitari biyamirwa hariho bimwe bitasomewe iyo ngingo nibyo yari ihari ariko ntiyavuga amasezerano y'Arusha niyo yaravuga ati bidashinzwe biri ku makomye nimba hariho ibizi kuyanisha abarundi bitubahirizwe ibyerekeyeibizikanaka ko igihugu cigenga akabiri cegamiye bitubahirijwe nimba hariho ibyerekeye ntibitwara ni ukuvuga niba atagice cy'igihugu cy'ubumikiza ko n'ibindi ibyo rero ibyo yatowe n'abarundi n'ayo masezerano n'ay'abarundi birumvikana yuko iyo abarundi bari kubona yuko iryo shingiro rihinyanye n'iryo shingiro bari kugenda uko abandi bagiyeze n'ibitaho yuko babonye yuko nayanye ngo yandikuhije kuko yongingo y'igihugu cy'u Burundi n'amasezerano y'abanyarwanda yari yatowe n'abarundi abenshi nabo kuvuga ni uko abantu bakumva ko igihugu kitajya kuba gitwarwa iminsi yose amasezerano yabereye politike igihugu gitajya gutwarwa bice mu guhingira n'ibihugu ko babyigashimira ku isi hafi yose
Ego mi tuyote
kwa 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 hamne akumbikana yendelewa kwa nari yendisa ni kesi kumye ni kuru hundi kumye kwa shikimwe hana kumye ya shikimwe kumye ya wajwa kwa mbubi kwa nyeja kuko kwa mbubi kwa mbubi mbubi ya mbubi kwa amatora abantu yemera amatora nicyo twavuze ko twebwe twifuza ko abantu bemera amatora hanyuma avuga ati turindire icyo sentare bidashinzwe gushika ko ntatuge turindire mu mwaka wa kuzobesha no ku ubuzima bw'umuntu wanza kuvuga yuko atemera ibyatuye neza sentare n'ubwo ari kitugiye mu kuvuga
ngo
ntatuge turindire sentare
Egometi wewe tena shuti mwezi kama kama wa ndani ya kumviza iladio injugu ya Amerika tu kumu na Peter, Peter, mimi weneza, Peter mara tumba, tumba telefoni ya Peter itarikula kula neza rika tu galaka kuwashinga na itarikuminga, mshinga na he, ni mo na ni bizi avuzeko. Mwebwe mugambwe wanyu mwamwemera amatora mwemera amasezerano kurusha amatora nagira mugire ico muvuze kuri ico kibazo n'ivyo birego yashikirije
amasezerano amasezerano ni yari hejuru niri hejuru kuko atanga intumbero ibwirizwa shingiro rizoguma rihinduka mugabe ico twumvikanye barundi nuko iyo numera ayo amasezerano atazohinduka ndonke amasezerano se si sumurongo nivyimviro byashikirijwe ivyo oye abanyagihugu baratoye ndabisubiyemo mu byo batoye yavuze ati baratoye n'ayo masezerano mwibwirizwa shingiro batoye byo muri 2025 iyo ngingo y'amajana 299 mu Kirundi iravuga tomora neza ko atanga ingo y'ibindi byirizwa y'ibyirizwa shingiro izoza rihindura ingingo zashikirijwe bemejwe yarusha izokwemegwa no kuvuga ko bayiyaminize haba muri referendum haba n'ahandi kandi noneho duhiriwe bishije nawe nyine aravyemera amasezerano yarusha yemera uwuserukira Burundi muriyoni arayemera umuvugizi wa leta arayemera abarimwe batayemera bivuga yuko batavuga kumwe byiza rero turaba yuko iryo bwirizwa shingiro rigihuye iryo hinduka ribihuye n'amasezerano yarusha twavuze ko riguma rihinduka twarabyemeye mugabo ni Pretoria akaba atari iyo ni umubwira mugabo ngo yariyo yari aki yahari mu 2023 twarasubiyemo turanonosora neza ibyingene ibyo byirizwa shingiro ryukora ningene tworyevaliwa hageze imyaka itanu wo bavuga imyaka itanu inyuma y'intwaro y'imfata kibanza kugira turaze ko icyo twabishyitse ko inzego zaharuye zabishyitse ko kugira ngo tubandanye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire Nsabimana muri neza Desire Matumba
ndabumva
muri hehe
ndi mu Kisumu mu Ruyigi
egome ikibazo cy'imvira mu kanya gatoto ko tuvuga cyane cyane ku migambwe itandukanye itabona cyo kimwe ivyavuye mu matora yo gutora ego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye duga ku ijambo
yewe icyo mbona kuri de bintu by'imigambwe itabona kumwe ibwirizwa shingiro rihinyanyuye yewe ndiko ndaraba ndiko ndihweza nari hagati mu gihugu abariho abigisha oya bari bemerewe abigisha yego bose bari bemerewe kandi hageze ku matora hageze saa kumi na zibiri abantu bose bari batonze ku biro ku matora ikuvuga nta muntu umuntu wese yatoye bivuye kubivuye ku mutima rero jewe icyo mbona nyamba buvuga ati ibiyo nyamba buvuga ibindi bibazo bijyanye n'ibintu mugabo abenegihugu bose b'u Burundi icyo mbona baragemeye
mushenahe nibizi murashaka kutubwira igituma abarundi kenshi na kenshi batabona cyo kimwe nk'itufatiye ku karorero k'iryo bwirizwa shingiro murabona ko ariho abavuga ko amatora agenze neza mu gihe abandi bavuga ko eka yarimo amahinyu menshi biva kuki si ubwa mbere mu Burundi bibaye harabaye amatora ariko nigake cyane rwose usanga abantu cyane cyane abatavuga rumwe bumvikana ku byavuye mu matora
murakoze tujye tuvuga yuko ari umuco cyangwa ibintu ya demokarasi itarashinga imizi na cyane cyane muri twebwe abanyapolitike aho usanga umuntu yemera ibyo yakoze cyangwa ibyakozwe n'abo ari kumwe gusa ntagombe kwemera kumbure ibyakozwe n'abandi nk'uko mbere yo kwishyikiriza n'amatora abaye usanga benshi atari cyo babivuga ko mugabo iyo amatora tuvuze ko nivuze mu matora iminsi yose abatsinzwe baca bakavuga yuko batemera ibyavuye mu matora batagushyikiriza utunenge kuko usanga tumwe atari two utumye ko bidafasha kugira ngo dutume ibyavuye mu matora byisubiza inyuma mu ncamake rero biragaragara ko na cyane cyane nk'abantu bagize uruhare amasezerano y'Arusha iyo tubona bakunda cyane kutemera ibyavuye mu matora kuko bamenyeye yuko bicara hamwe bakagabura ibyavu bakavugana bati wowe genda wicare hajya nawe genda wicare hajya usabikanye ubutegetsi uku abantu rero usanga batagomba konka kodera ubutegetsi bugiye mu wene gihugu iminsi yose y'amarondera yuko kusubira hahandi aho ari kugikora ijambo ubonye politike twicarana tuka cyane ubutegetsi gusa niyo ngombwa rero niyo yuko abanyapolitiki bajya gutera intambwe bagatera imbere mu byiyumviro niyo biteze yuko iyo mashyikira ubutegetsi ari kwicara hamwe abanyapolitiki tugasanyikanya ibanza tumenye yuko ubutegetsi buva mu bene gihugu ubukeneye gutwara igihugu aza gusubira imigambi yiwe mu bene gihugu kugira ngo ashobore gushyikira ubutegetsi cyane uwo ari akeneye ko ibidashingiye bihinduka cyane bidahinduka yari kuba yuko ajya kubisigurira abenegihugu akabura abaciye ubuhamya mu ncamake tubona yuko hakiriho intambwe dukeneye gutera mu byerekeye demokarasi aho umuntu yemera ari ntayishize twaba tukarondera ubutegetsi cyangwa ibyo dukeneye mu gihugu tukabirondera ko biza abenegihugu ntitwebe tugomba yuko dushobora kucyicara ningenda kugerageze hageze aho ndabyicanira ngo kandi adafatwe no kurenga urugero ibinyokita nk'umugera wa Arusha cyangwa insengero wo mu Arusha aho usanga abanyepolitike bose hafi bose bari w'amasezerano y'Arusha barambye iminsi yose bagaruka bavuga bati tuganire mu ntumbero yo kumvikana imyene ubutegetsi bwotunganywa kandi amategeko ariho akunda ko dukwizwa amategeko cyangwa duca amatora bakanarondera kuganira rero jewe icyo mubahanura ni uko mbona iyo ngendo abarundi batari bake baramaze kuyirengana tugeze mu yindi ntambwe ikurikira yuko uwufite icabaza yitaba amatora akemera icyo abenegihugu bamuhaye
iyo
ugeze muri iyo nzira genda fite ubwoba yuko ajya gusanga yasigaye inyuma ku murembera atazi iyo ibizigenzo
igomere kandi n'ijambo nimubona gira icyo avuze ku byo mushikirije mbega guhakana kutumvikana kuvyavuye matora kuba ari umuco eka nkuko yabivuze umugera wa Arusha duga ku ijambo mushana he nimubona
hari habaza mu biganiro hari hamajambo bafashe nkankama kuko ba sinzi igituma avuga ngo kuganira ngo abantu bagiye Arusha baguma bavuga kuganira ngo kugira baronke ibiti ndakubajije bwana nkundikiye kuganira ku ibwirizwa shingiro bitanga ibiti bi ari gituronka muri ngo mubajije kuganira biri by'ibwirizwa shingiro bigenge igihugu ndiko ndavuga nti ntuzi ryari ritegekanije ingene rihinduka none ndihenze ko ari zandi uvamuze bati zagiye mu mantu zeye mu matoro abanyagihugu bakavuga ngo babitoye kuri mirongo mirongo n'ibindi bakagaruka muri sentare ibwiriza shingiro bakasanga ntibihuye niyo ngingo ntibayahanagura kuko ariko yari yabitegekanye ibyari ibiti bitanga sindi nakubwiye nti kuko kubera amasezerano yarusha barasaba yuko amasezerano yarusha n'ayi Pretoria barasaba ko sentare ijeje ibwiriza shingiro yokingirwa cyane kuko bazi ko abanyapolitike bazoyikoresha mu guhindura ibwiriza shingiro ikonona mu gihugu niko byabaye n'ubu turiko turondera yuko zuja mu buryo turondera ingene igihugu cyo twaka ndi turiko turondera ibibanza ariko baravuga na bitangu na bihereko ariko baravuga ko babikura ko abatware babomekero nabwiye ko atari abapare nabo biri kumwe.
Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Firmin muriwe neza biriwe muri higa Firmin
Bujumbura.
Ego izina ry' Kirundi
neza serire
inde
neza serire
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
iyo cyangwa uko bikuraraba muri Afrika amatora menshi atunganywa nta mucyo urimo ibi byo mu Burundi wacu biraboneka yuko abajya akemera yuko rijya bwigashingiro ritogwa navuga yuko zijya nteguro zayo atigeze babironga rero hamwe nimba baba baritwaye mu butungane bakagenda ubutungane bukanira bugahanagura ibyavuye mu matora ribaza yuko n'ukuri iyi leta yacu yotunganya ibiganiro ikemera ikajya kuganira n'abatavuga rumwe kugira ngo ibubwironke amahoro ukuri kuraraba naho n'ukuri igihugu cyacu kiriho kiragenda ukuri ubukene bubandanya bwiyongera mu gihugu kuri izi ngingo mengo ntizitomoye yifuza yuko abanyepolitike bacu boja hamwe kugira ngo natwe abarundi turonke amahoro.
Murakoze Firmin moshe naye nibizi icyumviro cya Firmin duga ku ijambo
murakoze yavuze ati muri Afurika kenshi usanga amatora ata muco urimwo jewe ibivugo nagenda isinzi ikintu yafatiye ko iyo atubwira ati amatora yabaye nta muco wari urimo kubera iyi niwo kumeza bikora yuko nagica bivuze ko ubundi bwo umuntu avuze ko ata muco wari urimo kandi ata rugero rutomo yatanze naho yavuze yuko ahubwo batashoboye guhabwa bijya byegeranyo bizavuye matora nibaza ko harimo nk'ukurenza urugero kuko bitebye n'uko abari bari kure by'itora igihe iyo bahemba guharuza bose baronka bijya mpapuro zerekana ibyavuye matora ni ukuvuga abatoye abari bigeze gutora ego ari mupapuro rumwe bari bigeze gutora agakadipapuro rumwe kandi neza ko byakoze hose birumvikana yuko rero nimwe n'utwo twa nyakurondera imvugo ndengarugero amakuru yerekeye umukene n'ibindi bibazo bihari nibyo kubera guhagarara twaciye umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nanjye nigiye guhagarara twateka amatora hariho ingingo zafashwe n'ibindi byatumye tugira ingorane ariko uko bigenda kose nibaza ko abarundi bariko bagerageza gutera intambwe kubona nk'ubu twashoboye gutumira amatora tutamanze kusaba imfashanyo mvamakungu ariko nabiko twebwe muganwa twifuza yuko imigenderanire izakuba myiza hagati y'ubundi n'amakungu kubura barafasha uburundi bakabandanya ariko natwe nitwane twiteze imfashanyo gusa kuko batumye ubundi ngo akimana akaza ibura igice kandi hari ikintu gice kigaruka wumviriza ntavuga ngo ntare kuganira twebwe turemeza ibiganiro bitaza bisubira amatora turemeza ibiganiro bitaza bisubira inyuma
Ego me
na ngi 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 ngi
nta bibanza biva gutanga ariko birabye neza burya ibibanza byose abantu baronga cyangwa barongera izo nizigashingiye ko izigashingiye rigenwe mu butegetsi butunganijwe hari abantu rero babona bati izigashingiye rigenwe ku biranyaguye byumvikana yuko umuryango kwarimo ku byerekeye ko sentare y'izigashingiro yaba itigenda rero nsomye ingingo zigenga izigashingiro biri ingingo zigenga sentare y'izigashingiro biri mu izigashingiro cyangwa nsoma itegeko ritunganya iyo sentare mbona hose yuko isentare ikora ubwigenge ata n'umuntu ushobora kuyitana ku ijambo kandi mbona ukundi kuntu ukibizwa kuko ubundi gisanzwe kizwe n'amategeko ahereka izigashingiro no ku itegeko rishyiraho
ndabona kandi kagiye mushyirana he nibizereka
abantu bose bafite gusa kuba barubaha ibyavuye muri amasomo cyane n'ibindi naho biba bidahuye n'ibyo bipfuye
yego mereka imbere yuko duha
ngaruka mvuga nti umuntu wiyumvira ko byose bizoca amasezerano ubu mugarukana amasezerano yarusha amasezerano ya Pretoria amasezerano y'ikirimbura yose yabahaye tumenye yuko aya masezerano aduha intumbero mugabo tudashobora kwemera ko amasezerano asubira abenegihugu kwitunganiriza igihugu cyabo
ndabona akanya katujyanye mushyirantahe n'ibizi hasigaye akanya gatoya cyane rwose reka imbere yuko duha
turakwiye gutera iyindi ntambwe nta n'umwe wabuza birashobora kubohwa n'ayo masezerano
reka imbere yo guha
cyangwa amategeko
mukanya turakugaruka ko mushyirantahe nimubona zino mukanya turakugaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo umunyanyu wa radio ijwi rya Amerika Manirakiza Eric duga ku ijambo Manirakiza Eric
ikibazo cy'imbere ijambo ubwa mbere na mbere
yaruta
ubwa kabiri nuko nasanze ikiganiro cyamaze gutangura ko mu Burundi ijwi rya Amerika ntirigifata neza ntirikivuga
turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibyavuye mu matora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye aho imigambo yose ivuga ko itavuga rumwe ku byavuye muri ayo matora ariho imigambo ivuga ko yabayemo amahinyu ikibazo cy'iyumviro mu kanya gato
okay je cyane nagomba gushikiriza nuko n'igihe cya 2005 naho nyene byarahinyanyuye nk'uko nyene rero abantu bose harabagomba bavuga yuko ngo yuko mubwiriza shingiro atarwagere ko rihinyanyugo akama n'ubu nyene rikaba rihinyanyuye niyo icyo nagomba gusaba nuko nagomba kubaza nti none ko kuva kera abantu bavuga ati ibwiriza shingiro ntiryaragera ko rihinyanyugo none ryo rihinyanyugwa mu myaka nkingahe cyangwa yakirikiringa ingana gute ikibazo cyanjye cya
murakoze Firmin murakoze Maniakiza Eric reka duhe n'ijambo rero mushyane imubona nawe nyine agira icyo avuze ibyashikirijwe na Firmin nibaza ko bari bavuga cyo kimwe n'umushyane n'imubona ariko murashaka kugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Maniakiza mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 n'imubona
ikibazo cy'ibwirizwa shingiro abantu kirazishinga n'abantu nabivuze baba bajijwe gushyira mu gutunganya ubuzima bw'igihugu cy'abanyagihugu nk'uko ashaka kubivuga nagira par exemple mbaze kepa ambwire ikintu cyamubuje icyo mu buzima bwa minsi yose icyo yaretse gushyira mu ngiro kubera ibwirizwa shingiro
egome reka tumuhe ijambo agira icyo yishyuye
atavuga nk'abandi banyagihugu
akanya karagiye mushyira ntahe nimubona nimwamushaka inyishu reka tumuhe ijambo kefa duga ku ijambo kuri icyo kibazo mu kanya gato amasegonda 30
mu bisanzwe ibintu shingiro uko byari byubatse twebwe nk'umuntu kuvuga ko hari icyari cyaje ko ibintu shingiro rihari iyo munsi ishyirwa mu ngiro nk'ubu twebwe harimo ingingo tutari twemera nyuma y'ingene ubutegetsi butunganya nk'ubu urabona abenegihugu bagiye gutora bagatora imigambi kanaka muri kurwanya imigambi kubera yuko abasore nka gatanu
egome ndabona akanya katujyanye ibi n'ibibazo bihambaye cyane rwose tuzugaruka ko mushyirantahe kefa nibizi ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira tuganire ndagushimiye nawe mushyirantahe zeno nimubona ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashyikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije, urakoze kuri iki kiganiro muri